Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, iyi ni radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice 3.
Bagiye baza nyine bakakubwira ati ndiye kwica abantu tubabarira. Ukababarira rero. Bose narababariye cyane nababonaga nkumva umujinyi banyishye nyine. Abavuga ngo ni
uyu ni umwe mu baturage barokotse Jenoside mu karere ka Bugesera mu Rwanda avuga uko babanye n'ababiciye.
Amwe nishye hari undi nawe buriya batababwe bita ntagwabira Gaston umuryango w'abantu 9 ni kwa sebukwe
ni babaye ba Gaston doneri wanjye ni bo nshuti zanjye za mbere.
Naho uyu wasabye imbabazi abo yiciye muri Jenoside arasobanura uko ubuzima bwe bwahindutse nyuma yo gusaba imbabazi nawe n'uwo mu karere ka Bugesera. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Ahandi mu mahanga, John Kerry ku rwibutso rw'intwaro kirimbuzi bomba atomike Hiroshima mu Buyapani niwe mutegetsi wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo mu rwego rwo hejuru hageze. Naho muri Somalia banyonze mu ruhame umunyamakuru wakoreraga Al-Shabab. Aya makuru yo hirya no hino yo murayagezwaho na Fideli Niyongabo. Fide wiriwe.
Wiriwe neza Thomas, mwiriwe na mashuti muduteze amatwi amakuru yo hirya no hino twabateguriye. John Kerry atangaza ko yatewe iteka kuba yabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendeye igisagara cya Hiroshima mu Buyapani. Ico gisagara casinzikaye bikomeye cyane nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihakororeye bomb atomike gato imbere y'uko ingwano ya kabiri y'isi yose irangira. Ivyo John Kerry yabitangaje igihe yararangije inama y'iminsi ibiri n'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi. John Kerry yaragendeye ikibutso kigenewe abasinzikaye mu gisagara cya Hiroshima mu kiringo c'ingwano ya kabiri y'isi yose. Yagendeye kandi ikibanza kiri mu kibutso c'amahoro mu gisagara cya Hiroshima. Abajijwe nimba President Obama azogendera igisagara cya Hiroshima igihe azoja mu nama y'abatitsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi vyo ku isi izobera mu Buyapani mu kwezi kwa gatanu. John Kerry yizeye ko umunsi uri izina umuprezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azoba mu bazoba bagendeye icyo gisagara. Yamenyesheje ko Obama yerekanye ko yifuza kugenda icyo gisagara, yamara ko atazi nimba umwanya azoba afise uzobimurekurira mu rugendo yimirije kugira mu Buyapani. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama avuga ko ikosa rikomeye yakoze mu mabanga yiwe ya perezida ari ukuba atiteguriye ikiringo c'inyuma yikurwa ku butegetsi rya Muammar Gaddafi mu gihugu ca Libya mu mwaka w'ibihumbi 2011. Ikurwa ryiwe ku butegetsi vyatumye haba akajagari mu gihugu. Perezida Obama yaravuze ku vyagenze neza n'ibitagenze neza mu biringo vyiwe bibiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiganiro kuri televiziyo Fox News. Yavuze ko ibikorwa vya gisirikare muri Libya mu mugambi wo gukingira abasivili intwaro ya Gaddafi byari bikwiriye. Inyuma yuko Gaddafi yishwe amezi atari make inyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'i Buraya bitanguye ibitero by'indege z'ingwano, Libya yagiye mu kajagari ikirimwo muri iki gihe. Imigwi y'abagwanyi yari igaruriye ico gihugu mu gihe hari inama nshingamateka n'amareta abiri bihiganwa mu gihugu. Libya kandi yabaye ikibanza abimukira bagerageza kuja mu karere k'i Buraya baza bavuyemwo. Perezida Obama yatangaje ko Libya iri mu kajagari muri iki gihe. Avuga ko ikintu gikomeye yaranguye mu myaka indwi ari ku butegetsi ari ukuba yagarukiye ubutunzi bw'igihugu bwari bwayanzaye igihe yashika ku butegetsi. Abakozi miliyoni n'imiliyoni bari batakaje ubuzima bwabo, Abanyamerika batari bake baratakaje amazu yabo kubera batari bagishobora kuriha amadeni y'amabanki. Amenyesha ko ubutunzi bubandanya kuza mu kibanza cya mbere ku isi kandi ko urwego rw'ubuzi rwagarutse mu kibanza cyiza. Ikindi kintu camunezeye cyane ni iyemezwa ry'itegeko rigenga kugena Abanyamerika bivuza ryorohereje uburenganzira bwo kwivuza ku Banyamerika imiliyoni n'imiliyoni. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino tubashikiriza. Leta ya Somalia yishe Hassan Hanafi Haji yahoze ari umumenyeshamakuru yagirijwe ko yafashije abagwanyi b'umugwi Al-Shabab kwica abamenyeshamakuru batanu ku mugwa mukuru Mogadishu. Vyari hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. abategetsi n'ivyabona bavuga ko Hassan Hanafi Haji yarashwe uno munsi wa mbere mu kibanza kiri mu ishure ry'igipolisi ku mugwa mukuru Mogadisho. Haji yarungitswe n'igihugu ca Kenya mu mwaka uheze kibisabwe na leta ya Somalia. Abdullah Hussein Mohamed, icegera c'umucamanza wa sentare y'igisirikare, yahaye ikiganiro abamenyesha makuru inyuma yuko Hassan Hanafi yishwe, yatangaje ko yaciriwe urubanza mu buryo bukwiriye. Haji yaserukira umugwi Al-Shabab imbere y'abajejwe itangazamakuru. Yararemeye bagenzi biwe kugira batangazamakuru bisunze amategeko agenga itangazamakuru ry'uwo mugwi. Amategeko arimo kudatangaza amakuru yerekeye gutsindwa kwabo ku rugamba. Hassan Hanafi Haji arazwi ko atera ubwoba abamenyesha makuru n'amaradiyo mu gihe batubahirije amategeko y'umugwi Al-Shabab. Yarakoreye kandi radiyo y'umugwi Al-Shabab, Radio Andalus. Referendum igiye kumara ikiringo c'imisi itatu mu karere ka Darfur muri Sudani yatanguye ku munsi wa mbere, naho leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ko itazokwemegwa. Iyo referendum igenewe kwemeza nimba akarere ka Darfur kazogumye intara zitanu gasanzwe gafise canke kazohinduka akarere kigenga gafise leta yako itandukanye na leta rusangi y'igihugu. Abantu bagera ku miliyoni zitatu barakuye mu ngo zabo kubera intambara yabaye muri Darfur, naho Amerika ifise amakenga k'umutekano uri muri Darfur. Umushikiranganji wa mbere ajejwe amakuru muri Sudan, Ahmed Bilal, yavuze ko referendum ibaye mu gihe Darfur irangwa n'umutekano. Bilal yavuze ko Sudani iriko iragerageza kubahiriza amasezerano y'umwumvikano yashitswe ko Idoha mu mwaka w'2011 hagati ya leta ya Sudani n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi Liberation and Justice Movement. Bimwe mu vyari bigize amasezerano y'Idoha no guhagarika uruhagarara, gushira ibigwanisho hasi, gukingira agateka kazi na muntu, kubahiriza kwishira no kwizana kwa mashiri hamwe ategamiye leta, ugusangira ubutegetsi hamwe no kumvikana kubijanye n'ubwigenge bw'akarere ka Darfur hamwe no gusangira amatungo y'igihugu. Mu rwandiko basohoye mu mpera zindwi iheze, aba bategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga bwa leta zunze ubumwe za Amerika bavuze ko amahoro arama muri Sudani azoboneka biciye mu biganiro bishingiye ku bibazo nyamukuru byatumye haba intambara muri Darfur. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cya Yemen, Ould Sheikh Ahmed, yakiye neza uno munsi kwa mbere agahengwe kazoba gahagaritse ikiringo kirenga umwaka c'ingwano muri icyo gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook VOA Radio yacu. Fidele Niyongabo rero, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino utugejejeho. Noneho tujye mu makuru yo mu biyaga bigari, tuyahere mu Rwanda. Urubanza rwa Bernard Munyagishari rwakomeje mu rukiko rukuru I Kigali. Munyagishari aregwa ibyaha bya genocide. Abunganizi be mu by'amategeko ntabemera yabagenewe ku nyungu z'ubutabera. Abo ni Maître Bruce Bikotwa na Maître Jeanne d'Arc Umutesi bo basanga nta bimenyetso bifatika umushinjacyaha atanga muri uru rubanza. Eric Bagiruwubusa araduhe inkuru.
Mu cyumba cy'urukiko, abunganira bwana Bernard Munyagishari mu mategeko ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu baracyisanga baburanira umuntu udahari kandi utabemera. Uruhande nirwo rwahawe ijambo mu iburanisha ry'umunsi runenga imiterere y'ikirego gikubiyemo ibyaha ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukurikiranyeho Bernard Munyagishari, byose uko ari bitanu cya genocide, ubufatanyacyaha muri genocide n'ibindi. Abunganizi mu mategeko Maître Bruce Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Umutesi babwiye umucamanza ko nta bimenyetso bidashidikanywaho bigaragaza ko uregwa yabikoze koko. Bavuze ko bitumvikana bitanashoboka ko Bernard Munyagishari yashoboraga gucura umugambi wa genocide mu cyahoze ari Prefecture ya Gisenyi. Bashingiye ku ngingo z'amategeko babwiye Madame Alice Umurisi umucamanza ukuri yiburanisha ko ubushinjacyaha bwazikoresheje uko butari kandi ko butagaragaza amatariki ya nyayo bukekaho uregwa ko yakoreyeho ibyaha, uretse mu mvugo yabwo gupfa kuvuga gusa k'ubushinjacyaha. Aba banyamategeko babwiye umucamanza ku kirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye ukwivuguruza. Bafatiye kumvuga w'ubushinjacyaha ishinja Bernard Munyagishari ko yatumizaga amanama ahantu hatandukanye yo gucura umugambi wa genocide akanayobora. Bavuze ko kuba hari aho bwongera kugaragaza ko ahagana mu kwa 12 muri 94 uregwa yitabiriye inama yabereye muri Hotel Meridien ku Gisenyi kayoborwa n'uwitwa Nzirorerana Juvenal Wiringiyimana ibyo ari kwivuguruza. Ibyo inama ubushinjacyaha avuga ko yacuraga umugambi wo kurimbura Abatutsi ku Gisenyi, abunganizi ba Munyagishari ku nyungu z'ubutabera ntibayemera. Baravuga ko ubushinjacyaha bugeregesha butagaragaza inyandiko mvugo yayo mu buryo burambuye, bityo ko kwemera ko atari impimbano bigoranye. Maître Bikotwa na mugenzi we Maître Umutesi basobanuye ko ikirego cy'ubushinjacyaha bugishingira ku nyingo z'amategeko zitajyanye n'ibyo buregera bugamije gukora icyo bwise kujijisha urukiko. Banzu yababwira umucamanza ku kirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye amakosa atagomba kwihanganirwa haba mu mizi ndetse no mu mitegurire yacyo, basaba umucamanza kuzagitesha agaciro. Aba banyamategeko basimbuye Maître Jean Baptiste Niyibizi na mugenzi we Maître John Hakizimana. Aba basimbuye muri uru rubanza kubera ikibazo cy'amafaranga. Kugeza ubu Maître Bikotwa na Maître Umutesi batarumvikana n'uwo bunganira kuko atabemera. Bashyikirije umucamanza inyandiko isaba ubufasha mu mafaranga yo kujya gukora iperereza ry'ibanze ku byaha Bernard Munyagishari ahanganyemo n'ubushinjacyaha. Nk'uko bayabwiye umucamanza yose hamwe bakeneye miliyoni 12 mu mafaranga y'u Rwanda bazakoresha mu gihe cy'ukwezi. Ubushinjacyaha bugaragaza ko bwakoreye iperereza rishinja ku masite atatu afatwa nk'ibyahoze ari komine ya Kanama, Gaseke na Gisenyi muri Perefegitura ya Gisenyi. Abunganira Bernard Munyagishari bo baravuga ko bazakorera ku masite 10. Haracyari gisa n'ihurizo rikomeye mu kujya guperereza kuri Bernard Munyagishari magingo yafashe umwanzuro wo kutazongera kugaruka muri uru rukiko, kuko hari ibyemezo atemeranyijeho n'umucamanza mu rukiko rukuru. Umucamanza Arisa Umulisa yabajije aba banyamategeko niba uregwa hari lisiti igaragaza urutonde rwabo yifuza ko bazamushinjura yabahaye mu kujya kumukoraho iperereza mu nyungu z'ubutabera mu gihe bemeza ko batavugana na nyir'urubanza. Basubije ko kuva bagera muri urubanza bakoze ibishoboka byose ngo bamusabe urutonde we yemera ko afite arubima bashyiraho amananiza. Bavuze ko Bernard Munyagishari yamye babwira ko igihe cyo kugaragaza bamushinjura kitaragera. Maître Bikotwa na Maître Umutesi babwiye umucamanza ko kuva barashyizweho mu nyungu z'ubutabera bagomba kubishyira mu bikorwa. Ikibazo cy'amasiti 10 bazakora iperereza mu gihe nta makuru na make y'ibanze bafite kubatanga buhamya bashinjura Bernard Munyagishari, abahagarariye inyungu z'ubutabera bagisobanuriye umucamanza bavuga ko biteze ko hari bamwe mu bazi ko ibintu byagenze muri 94 bashobora kuba baratatanye n'abandi bafungiye mu magereza hirya no hino mu Rwanda. Kukayabo ka miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda ubushinjacyaha bwavuze ko ari menshi kandi ko nk'uko bumenyereye iperereza busanga ritafata ukwezi kose. Bwasabye urukiko ko rwagena ayo mafaranga rufatiye ku biciro bisanzwe byifashishwa ku bakozi ba leta haba mu ngendo ndetse n'ibindi. Ubushinjacyaha bwasabye umucamanza kandi ko amasite atatu bufata nk'ingenzi bwakoreye iperereza ari nayo babanyamategeko bazakoreraho byazagaragara ko hari ayandi bakeneye bakazayakoresha nyuma. Bwana Bernard Munyagishari w'imyaka 57 y'amavuko yoherejwe mu mwaka w'2013 n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha kuburanira mu Rwanda araregwa ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubutabera bw'u Rwanda bumukekaho ko yabikoreye mu cyahoze ari Perefegitura ya Gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uregwa ahakana ibyaha akavuga ko ubushinjacyaha bumutwerera ubwenegihugu kuko we yashimangira ko ari umunyekongo. Iburanisha ritahani ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa 4. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Hagati aho nk'uko mubizi u Rwanda ruri mu cyunamo imyaka 22 irashize genocide ibaye abayirokotse n'abayikoze babanye bate. Nibyo umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi yagiye kureba mu ishyirahamwe rihuza abakoze genocide n'abayirokotse riri mu kagari ka Murama mu karere ka Bugesera.
Ishyirahamwe kuri Kuganze ni rimwe mu mashyirahamwe yashinzwe nyuma ya genocide ahuje abarokotse genocide bireze bagasaba imbabazi bagafungurwa n'abayirokotse. Iri shyirahamwe rihuje abanyamuryango 1000 bakorera mu turere 4 Bugesera, Kicukiro, Nyarugenge na Kayonza. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bakorera mu murenge wa Musenyi na Nyamata hombi ni mu karere ka Bugesera batangiye ibikorwa byo gufasha abacitse ku icumu batagiragaho baba kubona amacumbi. Bavuga ko kwegera abo bahemukiye ndetse bakagira uruhare rwo kubafasha bumva ari umusanzu muto batanga mu kubaka igihugu. Uyu ni Bwana Kayina Muradidasi wafunguwe mu mwaka w'2023 ku mbabazi zatanzwe na Perezida wa Repubulika uri nawe ukuriye ishyirahamwe kuri Kuganze.
Ni umudamu nanjye kwitwa Nyesi nagize imanjye kumureba mpamya ukuntu byagenze twari mu gitabo kije musaza we turaganira arambwira ati iyo abana bandi babimbwira ngo batinyuka kwimbwira ubwo tinyuka kwimbwira nta kibazo ntangira kubabariye twumva twebwe ari identifite igihugu cyacu hari igihe rimwe igihugu cyacu twacyanze ndibuka aho narindi rimwe hariya za igikoro n'igihe za gikondo hari ikipe ya Uganda yaje gukina n'Amavubi, Amavubi atsinda ikipe ya Uganda. Kwa ko twumvaga igihugu nta kiza twifuzaga igihugu. Igihugu cyacu gi. Kwa ko twadufunzwe twayame konta. Amavubi atsinze Uganda turaba cyane tubana no kuyamwe bibonanira.
Ku mpande zombi yaba ari abagize uruhare muri genocide, yaba ari abayikorewe, bose bemeza ko gutanga imbabazi byabahaye gutuza. Aba bagore ni bamwe mu bacitse ku icumu babana mwishyirahamwe n'abagize uruhare muri genocide ariko bafunguwe.
Bagiye baza nyine bakakubwira ati ninjye wakwishyira abantu tubabarire, ukabababarira. Rero bose narabababariye cyane, nababonaga nkumva umujinyi banyishe nyine avuga ngo ni ibikoko ngo ni iki, nawe ubu ngubu reka da.
Byanyuze mu nzira ndende, ariko icyo gihe twicarana nabo bakatubwira ko bishe abantu, natwe twarabyakiriye. Umutima wanjye uratuje, umutima wanjye mbere nyine warubabaye.
Tubura ababyeyi, turi imfubyi, naho ngamba mbana na murumuna wanjye. Ubwo rero twaje guhura n'abaduhohotera, tugira badutera n'ubwandu bwa sida. Twamaze kubaha imbabazi tubana nk'ibisanzwe.
Ganiriye yamusabye Imana yemera ko ubwe yagize uruhare mu kwica Abatutsi mu gihe cya Jenoside. Yabwiye ijwi rya Amerika ko ku giti cye yishe Abatutsi batatu, ariko akavuga ko yagiye aho amabwiriza interahamwe zikajya kwica aho yabaga yazitegetse. Yabwiye ijwi rya Amerika ko ataratangira gahunda yo gusaba imbabazi, yasaga n'ugiye gusara.
Niba inyuma rwose ibishoboka byose ndabikora, aho nshishikariza kwihuta mu gikorwa ndabashishikariza.
Byavuye mu gitondo nta mahoro mfite, numva nta kigenda, bampa n'ibyo kurya aho narindi wapi, nkumva no kwicara byanze. Ntangira kumva amajwi rimbaza ngo bariya abantu bapfuye basiki. Nareba nkabona nkibuka aho nanyuze, imirambo nasimbukaga, nagize mu ruhare abo bajya abandi bene wacu bagize mu ruhare. Narariraga gusa ndavuga ngo Mana mbabarira ba bantu ba bandi, bamwe nagiriye nabi, bamwe nishe. Hari undi nawe buriya batababwiye bita Ntagwabira Gaston, ubwo umuryango w'abantu icyenda ni kwa sebukwe niwo babaye ba Gaston Donner wanjye. Ubu nibo nshuti zanjye za mbere.
Nubwo abahuriye mu mashyirahamwe y'umwe n'ubwiyunge bemeza ko bakize ibikomere, ubu bakaba babanye neza, ariko nanone bavuga ko hakiri ababaca intege. Nubwo bavuga ko atari benshi abo mu gice cy'abakoze genocide, bavuga ko hari abo mu miryango yabo babashinja ko ari abagambanyi. Ku ruhande rw'abacitse ku icumu, hari bamwe nabo babwirwa na bene wabo ko gukorana n'imiryango yabahekuye ari ubusambo. Gusa bateye intambwe y'umwe n'ubwiyunge bemeza ko aya magambo ntacyo abatwara, kuko bavuga ko aho bari bari batariyunga hari habi ku buzima bwabo, ubu bakaba baratangiye ubuzima bushyashya. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, mu karere ka Bugesera, mu ntara y'Iburasirazuba.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize rwakomeje mu rukiko rw'ubujurire i Gitega. Umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza arimo ararukurikirana mu kanya, dore uko yaruganiriyeho na mugenzi wacu Edi Rwema.
Urubanza rugitangura, babiri mu bajenerale bane bakiriwe umunyoro w'uguherayo bavuze yuko bafite ikibazo n'ubu cy'ababunganira abashingwa manza, kuko ngo abo bagiye barabwira bose bavuze ko bafite ubwoba bitewe n'uko abashingwa manza bataramuwe mu ntahe y'ikese ya mbere, imbere yo kuhaba iyungururizo bahamagarwa no mu butungane umwe muri bo mbere witwa Bernard Menge wo mu Birigi ari muri batatu baburanira General Cyril Ndayirukiye akaba yafashwe n'umushikiriza manza wa Republika nk'umwe mu bateguye ihirikwa ry'ubutegetsi ngo ubu rero abashingwa manza bose babarira kubitura kugira ngo bafashe kubunganira mu by'amategeko ngo baca bavuga yuko nabo nyene bafise ubwoba baciye basaba sentare yuko yo bafasha kurondera abashingwa manza ico bita avocat commis d'office mu gifaransa ariko sentare yarabwiye ko ibitahura cyane mugiye babwira ko babisabye bateba kuko umuntu ayicese yo kuwandwi ukwezi kwa gatatu uyu mwaka bari bumvikanye ko ufise icyo asaba yo gisaba imbere y'indwi zibiri imbere y'uko itariki ya 11 ari umunsi wa mbere ishika umunsi rero uwaciye aburana yabaye General Cyril Ndayirukiye akaba yari nimero ya kabiri mu bari bateguye ihirikwa ry'ubutegetsi
ese nk'igishya cyagaragaye muri iri buranisha ryakozwe kuri uyu wa mbere ni nk'ikihe watubwira
igisha no vuga ni ibintu bibiri bishasha nuko General Ndayirukiye bonye nubwiwe umunsi yerekanye umupira yari yambaye ku itariki ya 15 kwezi kwa 5 umwaka uheze aho yafatirwa mu manuko bwa Bujumbura akaba yerekanye umupira ko watabaguritse kandi bamubayanze mu byondo avuga ko yakubiswe cyane uwo munsi akahakwa no kumeneka ijisho icyo gihe itabona avuga yuko ugutwi kwiwe kwari kwazibye kubera yakubiswe akaba avuga yuko yasinzikarijwe ubuzima acyasaba yuko ibyo bita peze no kuvuga ibyo yabajijwe akemanga ku itariki ya 15 atoheza ngo abiharurwe ko yasabye sentare yuko ibyo bifuta kuko ngo yabibajijwe ari katega ubwoba mbere ngo abo mu iperereza bari bambwiye ko atabyemeye ngo aje no kuvugira kuri radio nkuru na televiziyo y'igihugu ashobora kwishwa yasabye yuko ibi hamwe n'ibindi bijyanye n'ibyavuzwe kuri iyo tariki ya 15 yiyemangiye byofutwa ntibimuharurwe ko kuko ngo yabivuze asubugerejwe yakubiswa cyane mbere yasinzikarijwe ubuzima ikindi gishasha umunsi ni uko uterukiye leta muri urubanza bita ministere publique umushikiriza manza yavuze yuko mu bisanzwe icyatumye yunguruza muri urubanza ni uko ahanini umucamanza wa mbere atari yerekanye cyane cyane uruhara rwagizwe n'abashatse guhika ubutegetsi mu bijyanye n'imyiyerekano yo kuyamiza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu leta yise imigumuko imyiyerekano yari yatanguye ku cyaka 2026 ukwezi kwa kane wavuga yuko mu bisanzwe abateguye imyiyerekano n'abashatse kukuhirika ubutegetsi ku cyaka 13 mu kwezi kwa gatanu bari bakoranye ariko ibi Cyril Ndayirukiye ari we wenyine umunsi yumvirijwe kuva mu gitondo kugira igihe cy'isaha 11 zibiro na iminota 10 yabihakanye yavuze ko ku itariki ya 13 nubwo abasirikare n'abapolisi bashatse guhika ubutegetsi bagiye mu ibarabara bakaboneka bari kumwe n'abanyagihugu ngo cyabaye ikintu kibaye kuri uwo munsi gusa batigeze bagidanira amanama ibi na byasubiye kubisigura yuko nk'umusirikare mukuru ibyo yarahiriye ari ugukingira abanyagihugu hamwe no gukingira ibyabo kandi ko ategeza gukingira ibyizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha we yasiguye kandi yuko aya masezerano yagiyemo kuva ku ntango gushika ku iherezo yanibukije ko ata kintu na kimwe afana umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kandi ko nabo nyine ataka ibigeza amugirira yagize ati jewe nagiye ku ruhande rw'amategeko gusa kubera ko twabona ko abanyagihugu bari basubugerejwe n'abajejwe kubacungera ahadomye urutoki ku bapolisi bamwe bamwe hamwe nabo mu iperereza bamwe bamwe barasa abanyagihugu bari mu myiyerekano agira ati ntitwari gushobora kwicara ngo tubirare gutya
Eloge wirika neza turagushimiye cyane kuri iyi nkuru tugejeje
urakoze nawe
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 kumusi wagatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 115 180 na kilohertz 113 633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 115 466 na kilohertz 17530 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti zacu turagenda tugana ku musozo w'iki gice cy'iminota 30 y'amakuru. Fidele Niyongabo nguyu turacyari kumwe aratunyurira muri make ayo yatubwiye yo hirya no hino. Fidele
urakoze. Thomas nshuti mwakurikiranye amakuru twabashikirije, twabwiye ko John Kerry atangaza ko yatewe iteka kuba yabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendeye igisagara cya Hiroshima mu Buyapani. Ico gisagara casinzikaye bikomeye cyane inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihakoroleye bombe atomike gato imbere y'uko ingwano ya kabiri y'isi yose irangira. Ibyo John Kerry yabitangaje igihe yararangije inama y'iminsi ibiri n'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi. John Kerry yagendeye ikibutso kigenewe abasinzikaye mu gisagara cya Hiroshima, abasinzikaye mu kiringo c'ingwano ya kabiri y'isi yose. Yagendeye kandi ikibanza kirimo ikibutso cy'amahoro mu gisagara cya Hiroshima. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama avuga ko ikosa rikomeye yakoze mu mabanga yiwe ya perezida ari ukuba atiteguriye ikiringo cy'inyuma ikugwa ku butegetsi rya Muammar Gaddafi mu gihugu cya Libya aho hari mu mwaka w'2011. Ikugwa ryiwe ku butegetsi byatumye haba akajagari mu gihugu. Perezida Obama yaravuze ku byagenze neza n'ibitagenze neza mu biringo vyiwe bibiri mu mabanga ya perezida mu kiganiro yatangiye kuri televiziyo Fox News. Yavuze ko ibikorwa vya gisirikare muri Libya mu mugambi wo gukingira abasivile intwaro ya Gaddafi vyari bikwiriye. Inyuma y'uko Gaddafi yishwe ameza atari make inyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vy'Iburaya bitanguye ibitero vy'indege z'ingwano, Libya yagiye mu kajagari kirimwo muri iki gihe. Imigwi y'abagwanyi yigaruriye ico gihugu mu gihe hari inama nshingamateka n'amareta abiri bihiganwa mu gihugu. Libya kandi yabaye ikibanza bimukira bagerageza kuca mu karere k'Uburayi baza bavuyemo. Perezida Obama yatangaje ko Libya iri mu kajagari muri iki gihe, avuga ko ikintu gikomeye yaranguye mu myaka indwi ari ku butegetsi ari kuba yagarukiye ubutunzi bw'igihugu bwari bwayanzaye igihe yashika ku butegetsi. Leta ya Somalia yishe Hassan Hanafi Haji yahoze ari umumenyeshamakuru yagirijwe ko yafashije abagwanyi b'umugwi Al-Shabab kwica abamenyeshamakuru batanu ku mugwa mukuru Mogadisho hagati y'umwaka w'2007 n'umwaka w'2011. Abategetsi n'ibyabona bavuga ko Hassan Hanafi Haji yarashwe n'umusku wa mbere mu kibanza kirimwo ishure y'igipolisi ku mugwa mukuru Mogadisho. Haji yarungitswe n'igihugu ca Kenya mu mwaka uheze kibisabwe na Leta ya Somalia. Abdullahi Hussein Mohamed icegera cy'umucamanza wa sentare y'igisirikare yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru nyuma y'uko Hassan Hanafi yishwe atangaje ko yaciriwe urubanza mu buryo bukwiriye. Referendum mu kiringo cy'iminsi itatu mu karere ka Darfur muri Sudani yatanguye n'umunsi wa mbere naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko itazokwemerwa. Iyo referendum igenewe kwemeza nimba akarere ka Darfur kazogumye intara zitanu gasanganywe canke ko kazohinduka akarere kigenga gafise leta yako itandukanye na leta rusangi y'igihugu. Abantu bagera ku miliyoni zitatu barakuwe mu ngo zabo kubera intambara yo muri Darfur. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cya Yemen Ould Sheikh Ahmed yakiye neza uno munsi kuwa mbere agahengwe kazoba gahagaritse ikiringo kirenga umwaka c'ingwano muri Yemen. Amenyesha kwiki ari gihe cyo kuva mu kaga ko gahengwe katanguye mu ijoro ryashyiriwe uno munsi kuwa mbere hagati ya leta ya Yemen urunani ruyobowe na Arabia Saudite n'abagwanya ubutegetsi b'abahuti bafashe umugwa mukuru mu mpera z'umwaka w'2014. Izo mpande zose ziyemeje kubyereka kubahiza ako gahengwe.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti zacu mwese uko mungana turabashimiye rwose byimazeyo. Maze rero mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.